Ele, me ajude, América. Radio Sud America mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook hamwe no kuri website yacu ariyo www.radioyacu.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umunsi wa kabiri w'iyindwi Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu n'amahanga kuva yaranguye mu myaka 4 amaze atanguye ikiringo cy'imyaka 5 mu mwaka w'2015 yatangaje ko ivyo yari yaremereye abarundi nka byose amaze kubirangura yamara yaragabishije abarundi ko bakwiye kuba amaso kubera ngo hakiri abagishaka gusubiza igihugu mu ihumbi yatangaje ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza w'ibihumbi 2020 twumvirize mugenzi wacu imbere yaho Eroje wiri Kaneza mu nkuru yiwe aho yaciye hirya no hino ijambo rya president Nkurunziza ryo ku munsi wa kabiri
mu ijambo rya president Nkurunziza yibukije ko yarahiye mu mabanga yo gutwara kino kiringo cyateye impari harabarungitse abantu mabarabara kumugwanya abandi nabo bahawe irwanisho abo yabise abarundi bataye umurongo bakoranye n'abanyamahanga basesa nkuyoze Ariko nubwo yemeza kwa barundi berekanye kandi banakigendera ubutwari anasigura kwa tahosi ya bwose
abansi ba demokrasi barataye wakuba kuza naho bikora kuri bamwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bataye murongo ariko nticabujije ko amatora ababene murango babona inyuma yishigwaho y'inzego zakomotse mu matora ya 2015 kugeza no munsi urugamba rwo gutsimbataza demokarasi rurabandanya iruhande yabamwe mu Barundi bakigendera mu kwaha kw'abakoloni haracibonekeza imigwi y'abampemba zuzuye barazwa ishinga no kwamiza Burundi mu ihumbi yamara rero baribesha kuko burira tera kumeshi abarundi ntitucemera kubegegwa ku bwacu mudukuru bwatsi kandi tugikangwa n'imituragaro kuko turazi ko inkuba atari imana tugikangwa n'amahenehene impene zaturutse umugambi ngendekwa ko ugutsimbataza amahoro n'umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi bwaragabanutse ku rugero rushimishije abarundi barishira barizana ijo n'umuritaga
naho bishira bakizana kizigenza b'abarundi hari ivyo yumva n'imushikira kubijanye n'imyitwarire y'abanyepolitike nkawe yavuniye akagohe
turasaba ko amahigano wayoba mu mahoro n'umutekano bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa maze uwurushijwe abungurundi hanyuma ubutsinze atsindire bose dusaba abanyepolitike kwirinda kubiba urwanko bahiganisha imigambi ariko bazekana ko haburana babiri hagatsinda umwe igihe cy'imyamamazo nikiragera ariko turumva hirya no hino abikinga gahumbezi bakaja kubesha abene gihugu rimwe na rimwe bakaremendaniriza abo badasangiye imigambwe turasavye bakurikiza amategeko na kare bavuga ngo uwanka amazimwe abandwa habona
inyuma y'imyaka inarahiye bamwe bibaza ko atazosomera induru zivuga president Nkurunziza arishimira intambwe ashikanye ku Burundi mbere asanga mu myaka 3 imbere yatagihindutse yatani ifashanyo buzuba bugikeneye
wari twashize imbere imigambi nyamukuru itatu amahoro umutekano n'ubutungane kuri bose intwari ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n'iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa cyo guhoza ko ariko si by'imbeshere twarakoze birashimwa. Bitarakogwa tugiye kuvyihwabira muri iyi minsi isigaye imbere y'amatora. Ibizoba bisigaye navyo bizokogwa nozo dukorera mu ngata. Kanatsinda abarundi barayamaze ngo ntawupfa abimaze. Tukaba twizeye ko mu myaka itarenze itatu tuzokwibako ijana ku ijana maze Burundi bwacu bugasubira kwigaba no kwigaburira nk'uko vyari imbere y'umuhuzo w'abakoloni.
Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije Abarundi n'amakungu yashimiye abatahunze uko bakira bari bahunze igihugu, anasaba abakiri hanze yacu gutahuka gufatikanya n'abasangwa kucubaka. Eloge Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kubicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 gushika mu mwaka w'igihumbi 2001 aba mu gihugu cy'Ububiligi. Muri iki gihe akaba ari icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu. Mutumire ndabaramukije
amahoro mugabo nagira ngo nibutse ko nta nari icegera cy'umukuru w'umugambwe ndi mu baherutse kurongora umugambwe Sawanya Frodebu vuba niko ndokwitwa.
Ego mu dutunge ku iryo kosa ryaduciyemwo ijambo rya Perezida Nkurunziza ryo ku munsi wa kabiri yashikirije Abarundi n'amahanga nikiye mwakuye muri iryo jambo?
Kubwanje nakuyemwo ibyumviro bishika bitanu. Icyumviro cya mbere mu gihe twemirije amatora ni ijambo nk'iryo kwiyamamaza ryo kwamamaza umugambwe wiwe, kuko arerekana aravuga ibyo yakoze ibyo yaranguye. Mu Kirundi bavuga bati umugabo avuga uko yagenze ntavuga uko yaguye. Uwo yavuze mwumvise ko atakiri na kimwe yavuze cyagenze nabi, ko n'ibyagenze nabi byavuye ku bandi bitavuye kuri CNDD-FDD cyangwa bive kuri we ubwiwe. Koko mwibuke ibiyimvuru yabaye mu gihumbi kimwe 2015 byari bivuye ko agiye guhaga ubutegetsi ubugira gatatu kandi amasezerano ya Arusha ibwirizwa nshingiro yakomoka ko byarabimubuza. Ariko aravuga ati genda aha nimwagira mugatera ubwo akaba bakabona abantu bapfuye nakayi nko kunywa birasanzwe jewe tocati nibandaniriza. Mugabo biraheza biramugora abanyagihugu asanga bagavye ntibamwemerera ko agira ibyo ari yipfuza. Ibyo byateye iyo mvururu ariko icyo ntakivuga. Icya kabiri nkuramwo nuko yiyeza ukamenga ibyabaye ntarimo narimo ndabivuga uravye ubusuma bwibuba ubwicanyi buba ubeshi buba inze abose uravye ingene bibiba aba bantu biba ubutaka bw'igihugu womenga we ntarimo arabiraba akabirenza ko roho rw'amazi.
Yego
hanyuma nibyo icya gatatu aremera ko azogenda. Mugabo uko kugenda kwiwe tuje tubiteze amaso ngira azogenda, ariko ndazi ko atazokwemera kugenda atari hagufi yabwo. Nubwo azogenda bazomugira ikintu abe hagufi yabwo. Yikurikira aravuga ati jewe ndagiye narihaniza agabisha abagiye politike nko kumenga wese umunye politike niwe umunye politike mukuru kandi biriko biraba.
Nivyo nashaka ndababaze ko yavuze ko ngo hari abantu ngo bifatanije n'abanyamahanga ngo kugira ngo bageramire inzego z'igihugu. Ku bwanyu mwibaza ko avuga bande?
Uwo niwe yari kwishyura icyo kibazo kuko niwabazi jewe niba ndimo ndamubeshera nkumbure. Ariko umva avuga n'aba bantu babahunze igihugu n'aba bantu babadomakuru toke ibintu biba nabi mu gihugu abo nibo yita uko nibatazira uko. Ariko uwo tumubaza neza we ngira ngo niwe yocishura neza kundusha.
ya menyesheje muri iryo jambo ko umugambi wo gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubutungane kuri bose ko byagize intambwe mu gihugu niko mubibona
nibaza ko naho ntari mu gihugu ibya mu gihugu ndabikiro ndabikurikira ku munsi ku munsi hari uburorero butari buke bwerekana ko ayo mahoro n'umutekano avuga siko jewe ndayabona bisigurika amahoro amahoro si kuvuga ko ari ukutumva inkoho ziturika amahoro si kutumva ko hari abantu bashamiranye hirya no hino kiranoneho mu gihugu cy'u Burundi amaraporo turonka ya SOS torture arerekana ingene abantu bapfa mu ndwi ku kwezi ibitigiri biratera ubwoba ejo bundi mwarumvise abantu bagiye mu nama ngo nuko harimo magambwe senere imuyinga bagatabagahura n'imbonera kure bitwaje imipanga n'amahiri bakabakubita mbere umwe akicwa n'imipanga twarabonye amafoto banayo n'amahoro erega abantu baraye inzara erega abantu bari ngubishwa na malaria erega abantu babuziye baja niyo bava bagere bicwe n'ubukene nubwo atankozi baziriko ziravuga n'amahoro bafise mu mutima isigure yuko amahoro avuga siyo jewe mvuga ubutungane kuri bose abwo aribagiye yuko tumaze imyaka habonetse abapolisi barasa abantu ku mugaragaro kandi ntibakurikiranwe ejo bundi uwo muntu yarayatemaga uyu muntu burya uzoraba namba baramufashe azamayo urume imwanya urume rumara ejo bundi hari umuntu uzenya mu kumpanda wa muntu yica umuntu ku mugaragaro isinzi ry'abantu ryarashwa barutse ryumva urubanza bamucira baca bavuga ngo turamwejeje abantu bose bagwa hasi ubwo butungane n'ubwayo uyu munsi utari kumwe n'ubutegetsi nta butungane ishobora kuronka
ya teye akamo yavuze ko abanyepolitike bo kwirinda kubiba ugwango mu gihugu ho muhavuga iki
na bwa mbere navuze ko ntatandukanya atabuza gutandukanya abanyepolitike nawe kuko abanyepolitike ashaka kuvuga abantu b'imigambwe nawe yari umukuru w'umugambwe yani yari umuhuza bakamutora nk'umukuru w'umugambwe munyuma ka mukuru w'igihugu ntiyaciye atakaranga ka politiki umunyepolitike n'umunyepolitike rero kuko ibyo ariko arakora ni kugira ngo agume ku butegetsi ni ukuvuga rero n'umunyepolitike ibyo rimwe arabwira abantu ati mwirinde amacakubiri nene ninde yigisha amacakubiri uwo azumva yigisha namufate kandi amwagiriza kumubeshera ati we wavuze ibi twese tubyumve maze ntahishase imukubite mu gahanga ati wawe ndi wagize ibi warenze akarimbi warenze amategeko agenga umugambwe ngo ntidushaka kwavuga mu majambo mwe nayo ni nko guteranya abantu atawafise yagiriza cyangwa atawafashwe ngo yagirizwe kirazira kumukuru w'igihugu mu ijambo bavuga abavuga hinyika n'abavuga tomo aravuga ati naka yagize ibi kandi ubutungane buriko burabikurikira ejo ni yagasubira azohanwa hisunzwe amategeko uko niko umukuru w'igihugu avuga adateranya abarongoye
tuza ku mirongo ya telefone dufite Louis Michel uratwumva
ndabumva cyane muvandi
uhamagaye uri he
ndumunyarwanda ndi mu Rwanda
ufite icyumviro ikibazo ubaza umutumire
ndiki kibazo rwose nshaka kubaza nyakuwa Frederic bambu n'imyumvira ariko reka mbanze mu shuri uraho Frederic
arabumva
ntabwo yanyikije ariko reka mubaze
yego
Frederic ndagira ngo ubaze akabazo na akabazo kamwe gusa konye kandi kagushyiye njyewe ndi mu Rwanda rwose ntabwo ndi Burundi ariko hagatana nigeze kumva yuko uriya mukambwe yari yavuze ko atazongera kwiyamamaza muri manda iri hafi sinibara mbivuze neza mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi ariko noneho narongeye numva ko ngo noneho yavuye kwizima nawe aziyamamaza Frederic mbizi ukuri wowe no hanze ubizi kundusha ese koko uriya mu perezida koko azongeye kwiyamamaza cyangwa se yabyihuriye akandi kabazo ka kabiri ariko ze Frederic ubundi abakuru b'ibihugu baje bake bakavaho bamara kuvaho waje kwona ugasanga barimo barakurikiranwa ugasanga barakurikiranwa imitungo ngo yabiri hanze ugasanga barakurikiranwa ibindi bintu baba barakoze ese nyako wa Federic ura mu president ushaka gucyura igihe niba azagicyura koko cyane bazongera kwiyamamaza mbega ra gusa cyigihe hari ikintu yabazwa mu Burundi mwavuga muti ibi nibi ibi nibi arabibazwa urakoze Federic bambuga inyumbira urakoze neye wa munyakuru umpaye umwanya
urakoze
cyane mugire amanywa meza ngo muri Amerika
urakoze umwishure Federic
mutazongera kwiyamamaza mu bisanzwe dufatiye ku byamaze kuvuga kabi gatatu kose avuga ko atazongera kwiyamamaza ngo arongere gutwara Uburundi kandi akongera akavuga ati nibi ntaranguye uzansubira mu ngata azoheza birangure aha rero hari nzira zibiri niya bavugisha ukuri kuko arashobora kubabesha niya bavugisha ukuri akagenda ni byiza mbere yagiye atevye kubera ko yagenda mwaka 2015 ibibazo dufise ubu nibyari kuba yari kuba tugije Uburundi ibitari bike icyo ni cyambere cya kabiri ashobora kuvuga ati ndagiye mugabo akavuga akashinga urwego aho ategeko mukuru w'igihugu abaje maze ibyazokora byose urabona kumwe kwa ko muri ko muri ntuzenya Irani hariho umukuru wa religion ari wategeka umukuru w'igihugu byose umukuru w'igihugu atowe ariwe yemeza ko yatowe burya nibaza ko amaherezo uyu nkuru nziza ariyo nzira ariko arafata avuga ati sinagumyeho mugabo kandi bariwe ategeka icyo kintu mu gikurikirane hanyuma ikibazo cya kabira mbajije abajije ati mbega ari ibintu yo bakurikiranwa ko ibintu yo bakurikiranwa ko ni byinshi cyane nagira mbibutse uyu Louis Michel yuko amatohoza yagizwe n'abahinga barungitswe na Nations Unies basohoye ugwegeranyo cyo cyegeranyo kikavuga kiti mu bantu bariko baronona batoba umutekano mu gihugu bononera agateka kazi na muntu mu gihugu uwa mbere ni inkuru nziza mubyibuke neza icyo ni ikintu gihambaye cyane mu matozo arimo rimwe za CPI baravugamo nkuru nziza amatungo yanyurujwe mu gihugu uravye ibintu afise bakazimubaza bati mbega wabikuye baraje mu mushahara wari ufise nibyo byose ratinya ati mbega ijyo ningenda nzoba wande bazuhava bashira imbere ya cyane cyo gituma mwene abakuru b'ibihugu batinya kuva ku butegetsi kugira ngo bavuge bati bikingire babona bati kwikingira neza nukuguma ku butegetsi batakiguma aho reka turondere umuntu yo dukingira gusumba abandi bose
yego dufise kandi okero uratwumva
ndavumva neza
ikibazo icyumviro
icyumviro cyangwa intwererano
yego
ntabwo tumenyereye ko muri ibi bihugu bya Afurika ibyo kuvaho kwa perezida hamwe na bamwe biragoye by'ukuri perezida w'u Burundi ahagariwe wa mbere utangaje ko azarekura ubutegetsi twarabibonye muri aka karere k'ibiyaga bigari aho abaperezida hamwe bajya bavuga bati tuzava ku butegetsi igihe cyagera bagahindura itegeko nshinga ntibave ku butegetsi ikindi Afurika akenshi tuyoborwa n'abaperezida ya b'abasirikare bafashe ubutegetsi baciye mu ishyamba bamara gufata ubutegetsi bagakomeza kugirira nabi abaturage bakarwanya bo batavuga rumwe ikindi ntago bishoboka ko ashobora kuva ku butegetsi ko mbibona kubera turacyari mu maboko y'abasirikare kuko mbona nta musiviliyani zishobora gutegeka ibihugu atari umusirikare kubera ko n'iyo yavuga ngo avuyeho perezida Nkurunziza undi wajya haraba ari mu kwaha kwe turi kubibona muri Sudani aho perezida Bashir agaragara nk'umuntu ufunzwe ari mu maboko ya gisirikare mu buroko ariko atari byo ahubwo bigaragara ko Bashir agikunzwe muri Congo biragaragara perezida uriho Tshisekedi nawe ntagaragara nk'umutegetsi nyakuri kubera aracyari mu kwaha kwa Kabila Joseph Kabila
yego
ibyo ndandize mvuga ngo no vote no confidence amatora muri Afrika
murakoze turabashimiye kuri ico cimviro cyanyu ico cimviro ico cimviro cha okero mukivuga kuri iki Frederic
ibi byumviro bya okero nibyo nibizima kandi nibyukuri nta kinyoma kirimwo. Aba perezida benshi bo muri ako karere baravuze bati tuzogenda, ariko mu nyuma bagaca bahindura n'amateriki y'amavuko yo ibwirizwa nshingiro ryabo ribabuza kubera imyaka. Hanyuma ugasanga bimwe bavuze ngo bazogenda babivuze kubera imvo za politike gusa za propagande, hageze ko bagenda bakaguma ngaho bagaca bahindura ibwirizwa nshingiro bati burya harya hari kera ubwirizwa nshingiro rishasha rivuga ko mu Burundi ibwirizwa rya kera ryavuga ko umuntu amara imyaka itanu burivuga imyaka indwi, bisigure ko harimo icyumviro cy'uko abantu bagumeza kubigumiza ku butegetsi bakingiwe, cyane cyane ariho cyo cyumviro cyo gukingirwa intwaro za gisirikare. Jewe ndemeza ko nta demokarasi iva mu basirikare, kuko umusirikare muri kamere kibona gutegeka ni gutanga itegeko ikakurikizwa uko nta guharira. Rero demokarasi nayo ni ibyiyumviro, ni guharira ibyiyumviro ikurushije ikindi kigatsinda, ariko mu gisirikare ibyo ntibibaho. Uharije umusirikare ubona arimo araribwa aribwa akora kuri gashete, nacyo gituma intwaro zigoye za gisirikare, kubera ko umusirikare atwara yibaza kumenga atwara abanyagihugu kujya atwara ikambi. Abantu bose avuga ati iyumvire uko nshaka, kora uko nshaka, bitagenze uko ndakurasa. Nicyo gituma mu Burundi usanga abantu benshi bapfa bitwa n'abapolisi ahanini, ahandi bakishwa na babandi bahawe ibigwanisho bahora mu ishyamba. Burya nicyo kibazo ahanini kiri gihambaye cyane muri intwaro za Afurika, ni ryari ikigwanisho kizoja mu kibanza cyacu maze kikareka ijambo ikaganza igihugu, intahe ikaganza igihugu, maze abantu bakajya hamwe bakaganira ibyumviro byingene muri butwarane, bagaze bagatwarana inkoho ziri hariya mu kibanza cyazo, nuko uvuga mu makambi kandi akazi kazo kabakaje mugozi maze kujya mu gihugu hagati zigacunganwa n'umunyagihugu, urumva nta mahoro abahari. Namwe navuga nti nta mahoro ashoboka mu gihugu cy'u Burundi, kandi ni nkaho ziza gutera umutekano zitari mu kibanza cyazo.
Yego Blaise ari ku murongo wa telefone. Blaise uratwumva?
Ndabumva. Ndi mu Amerika. Muraho?
Turaho.
Alo
ndabumva. Ikibazo icyumviro,
iki kibazo mfite icyumviro. Icyumviro cyanjye nuko ku byerekeye Burundi z'ibintu yakoze mu Burundi, mbona ko Burundi yakoze ibintu byiza cyane. Ikibazo nuko abarundi badashima, ahubwo wumva ko ari abantu babashaka ibintu bimeze nka dictateur, bashaka abantu b'abanyagitose. Ubundi ko muri Korea ko biba umuntu akamara imyaka 10-20, mu Bayapani bikaba umuperezida akabaho amahoro akaza. Ubu se tuvuge ko ibintu byabaye muri Libya byatubereye byiza kuba Kadhafi yavaho, ubu nta mahoro dufite kuri ba Kadhafi yavaho. Ariko Nkurunzi z'ibintu abakoreye, niba abubakiye igihugu abarundi bo ntibashobora kwemera. Ejo bundi numvise interview y'umunyapolitiki umwe mu Burundi avuga ngo nubwo yavaho ngo azasiga ngo undi muntu ngo nubura azasigara akora nkawe. Kuki baba bumva ko perezida agomba kuva ari uko barwanye bicanye abaye ikintu? Njye ndashimira rwose Nkurunzi ikintu yagezeho, abarundi ahubwo bo bicare hamwe bubake igihugu cyabo, kuko uwaza wese nawe azakora nka Nkurunziza. Ikibi ni ukuvuga ngo intambara niyo turwanya, kuvuga ngo umuntu aze arwanya intambara, mwamushaka ko abantu baza ngo demokarasi, yo demokarasi baba batuzanira yo kurwana, yo kuvuga ngo abantu barwanira imyanya ngo kanaka ngo ntago tumushaka ngo runaka ntago tumushaka. Ese inkuru z'ubu ntayoboye neza, hari ikintu baburaga?
Murakoze. Hari ikibazo mwari mwavuze ko mubaza, sinzi ko ari ikiciyumviro muhereje ko.
Ikibazo nashaka kubaza umunyapolitike ni igice kintu agayaho Nkurunziza, ni kiye kintu amugayaho, ni igice atabakoreye.
Murakoze. Reka abishure, mu mwishure ya Frederic.
Uyu muntu sinzi yaba cyangwa mbaze ko yakurikiranye ibibazo by'u Burundi, ariko nagenda mwibutse yuko imbere y'uko CNDD FDD isenya amasezerano iyo guhagarika intambara, hariho intwaro mfata kibanza. Iyo ntwaro mfata kibanza yari yaje kubera amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha aravuga ati hazoba intwaro mfata kibanza zanyigwa n'abakuru b'ibihugu babiri, umwe yari Petero Buyoya uwundi yari Domitien Ndayizeye umwe habwa amezi 18 uwundi amezi 18 ariko hari handitse ingene intwari zobandanye kurikirana kugira ngo abarundi bashire imitima hamwe kuko mu masezerano ya Arusha bari bavuze bati ikintu cyatwasanze cyasambuye igihugu nuko ubwa mbere ari indyane za politike ariko zagize zyerekanye no ku buryo bwa moko rere umuti ni gutora inyishu za politike nico kibazo cyamo kutagisiza inyuma kuko bavuga bati abantu basangira intwaro ariko ntibaze barahanahana bicaye mu masaro bagende babaza abanyagihugu barabi ngene babangani babanganya hanyuma wabaye wa mbere aronke byinshi wabaye wa kabiri gutyo gushika ku rugero rwari rwavuzwe mu nama ubwirizwa shingiro icyo nkuru nziza cyambere tumwagiriza uwo muntu abyumve neza nukubona bari bavuze bati kwata muntu numwe ashora kurenza imyaka 10 uko ari we wari we wese mugabo wakavuga ati ndayirengeje ngire 15 abanyagihugu bagiye mu barabara abashiramwe abasoda bashiramwe abapolisi abantu ingara ziratikira ivyo nico tumwagiriza abantu barahunga iyo gisubira inyuma nikimenyamenya ni ifaranga uyu munsi ry'u Burundi aho rigeze numvise umenga avuga nk'umunyarwanda narabe gaciro cy'ifaranga ry'u Rwanda na gaciro cy'ifaranga ry'u Burundi aheza akagereranye aciye atanga amanota ico ni ikintu jewe mbona ikintu cha kabiri mbona n'ubu nsubiramwo nuko umunsi aho kugendera kuri masezerano ya Arusha yaciye azana ibwirizwa nshingiro rindi ryiwe ritanga imyaka indwi hanyuma iryo bwirizwa nshingiro riri rikaza guhamba ya masezerano ya Arusha yari yerekanye yuko by'ukuri cyari ikiraro cyiza cyatuma abarundi basubira kubana bakizigiranira kuko ingorane twari dufise nuko abahutu n'abatutsi byari byanse batari bakizigiranira iyo rero haje umuti nk'uwo twabwirizwa kuwogera ko kandi atamo perezida n'umwe yabwirizwa kuza ngo aze kuwusambura ngo nuyitwishimikije ngo nuko abarundi babivuze oya abarundi benshi bari hanze twari hanze siho twari turi kandi basanga n'abari mu Burundi basanga n'abari mu prison yuguruye bata muntu avuga iryo ashaka kamuntu aje yashaka kamuntu agira icyo ashaka kubera ko hariho abantu baba mukurikirana ku munsi
reka tubandanye yego dufise kandi ku murongo wa telefone Omar uratwumva yego wo uvuga huri
ndigeze ari mu Rwanda
ufise ikibazo ubaze umutumire icyimvurishikiriza
ikibazo mfite nakaza kumubaza
yego
ko nkunzi zavuga ko atazongera kwitoza 2020 turabyumva intambwe se yakongera kwitoza byagenda bite ikindi nacyo igitekerezo hari ifite ko bavuga ngo mu Burundi hari umutekano pe none se ko wumva ingoro z'imigabo nk'iri ya CNR yagatorwa kuki wumva urwaruka rw'imbonera kure bari gukomeza bagenda basiga ibintu ibintu biteye ni nk'agahinda yenda navuga ibintu bidateye ntabwo bishimishije ari namwe se yakongera kwitoza hakorwa iki ni icyo kibazo nari mfite
murakoze mumwishyure
mbere kuri icyo kinyacyumviro cyo cya kabiri by'umutekano muke ibyo ntawe ubideha biraboneka neza yuko CNL kuva yemerewe hariho abanyagihugu benshi bariko barayihurumbira buno bayihurumbira biratera ishavu abarongoye igihugu harimo n'umukuru w'igihugu ari nacyo gituma aho kubibuza ni kuko atabibuza ngo babwire iyo migambwe wabo batereka kwica abantu bene wanyu mugabo bayibuza mu majambo narumvirije ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga ngo jahamwe muze musangira akayoga muze muraganira ariko urumva bitarenze indwi baca abimbonera kure zabo zibadarengeye kuba CNL barabica batandatu mu bitaro undi arapfa ati none yongeye kwitoza hazobiki hanya yiwana igihe cy'abana gisubira inyuma ko nyene yahurya ngo igihe cy'u Burundi gikire hakwiye politike yumvikanywe ko n'abarundi ati tujehe turi hamwe tuganira hama tupanye ngeni yugu chiribu goba kwe tukwese turonge ikibanda muri cho gihugu hakovu kutu jwe nafisi chumvira chiwanje nafisi kigwanisho wewe ngo utemeye ndakwereke nibyo byumviro byo wawe jana hiyo nambari ibyo intambara ziza kwa maho mugabo ibemeye batinda twicara tuganire kuko kuneza ya twese twese n'igihugu tuvukamwo tubwirizwa kubamwo naco gituma tubwirizwa kumvikana ingene tugitwagwamwo kuko ni turi mbohe kandi turafite byumvira two gifasha gutera imbere rero nkavuga ni niyo ngira kwitoza arongera yitoze cyane haze n'uyundi yari sende defudede bumva bibandanye kwa kundi tuzumvikana tuzumvikana yabumvikana bakemera ibiganiro n'abandi bantu byari byiza ubwo batemera ibiganiro n'abandi bantu ngo bicari bayaje bavuga ati nabatowe gusa gutogwa ntibikwiye kuko ubutegetsi bumeze nko kwirungera ikintu kigomba kirunduke wewe rero iyo kiyumba cyakurundukanye wowe kamuvuga ngo ginda cyacibungereye kandi atari byo uburi kuri henda uburi kuri he urahenda nabo muri kumwe babona ko ibyo rikora vuga atari byo none ngira mu Burundi hari n'umwe atabona ko ibintu bitagenda neza bose barabibona ubwo nta n'umwe yuka kuvuga ati nibigenda neza nawe bivuze naho urumva bivugira mu mpisho kugira ngo ntibakurikiranwe iyo mvuga nti yongiye kwitoza arongera yitoze mugabe urumva nta kizohinduka dodi chakwindo bigindoka nibera nyaje bigahinduka buzina bwa nyaje bugahinduka iterambere rikarikiye rikasubira rikabaho abantu bakazabwiza kodaniyo mitaye mu gihugu cyo Burundi
tubandanye
abanyaje bakava mu bukene bakava nyimasubire kwicwa n'ubukene n'inzara kuko kubiri muri ngaha uyu munsi mu Burundi turi kwa turabyumva tubona mu nyandiko rero dushaka ibintu bihinduka mu byukuri umunyaje ubagire ubuzima kabandi bantu
tubandanye Louis aratwakuye Louis uratwumva Louis uratwumva?
Ndabwoga.
Ego ikibazo ikimviro?
Yewe ikice imerera.
Ego.
Ocho kasaba baba tabaye uko umuriye politike. Oje hame akatutangira neza amategeko bakarangira vuga hama bakorohereza abene gihugu bakisangira. Ndi kandi cyangwa 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 Ame ni jini mukaribira wabandi muri cyane. Yagiye fasha gute kurita yaho mu muhagara cyane. Yashikije ibintu byandi bawe byaje cyane mu kigeko. Agira cyo bavuganye ni cyo kimwe cyane cyane.
Turabashimiye kucyumviro cyanyu Louis. Joseph nawe nyene ari ku murongo wa telefone Joseph uratwumva?
Eh ndabumva ndabumva. Amahoro amahoro Fide.
Na mahoro uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro. Allo?
Ndafite akabazo.
Yego.
Allo, allo.
Ndabumva. Mubaze. Allo?
You have 100.
Twamutaye ku murongo wa telefone Joseph. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amahanga ku munsi wa kabiri w'iyindwi aho yavuze ku bintu amaze kurangura mu myaka ine mu kiringo cy'imyaka itanu cyatanguye mu mwaka w'2015 mu Burundi. Mwariko muravuga ku bintu by'amatora tuvuze ku bijanye n'amatora umuntu abifashe muri rusangi muri Afrika. Harabavuga ko abanyepolitike muri Afrika amatora babona ko ari ryo herezo ariyo ntango ni herezo ku byerekeye demokrasi n'abandi bavuga ko amatora mu bisanzwe ni ko ari intambwe imwe mu mugambi uba ugizwe n'ingingo nyinshi kugene umuntu avuga atanga insiguro kuri demokrasi. Kubganyu demokrasi kuri mubona iherera mu matora gusa canke ibindi bikenewe muri demokrasi nyakuri niye uko mubibona mwe?
Jewe suko ndabibona uretse ko nabiciyemwo ni nuko navyize mu mashuri. Mu mashuri baranyigishije ibya demokrasi n'icy'amatora sigura. demokrasi n'intwaro igendeka muzindi kuko izindi usanga arindi gusumba iyo basanze igendeka yari demokrasi kubera iki kubera ko iha ijambo umunyagihugu cyo ni cyambere bwa kabiri nuko irekera umunyagihugu akitorera imigambi mu migambi myinshi abanyepolitike baba bamuhaye ica gatatu nuko yitorera abazorangura iyo migambi hanyuma ibyo bagasezerana ingene bazokorana ingene bazokurikiranwa n'ingene bazoza baratanga raporo hanyuma babanezereje iyo kigahera bakinezerewe bakabongera mugo ntibabongera imyaka yose baravuga bati nawe tubongeye reka tugerageze abandi kubera ko igihugu si umurima w'umuntu umwe si umurima w'umugambo umwe ni umurima w'isangi wa twese icyo ni cya mbere icya kabiri cyo kumva muri demokarasi nikiye nuko icyo bita amatora amatora ni igihe cyo guhindura inzego cyo kuvuga yuko ubu uje mu munsi wa mbere ngushitse wacitangura gutegura ngo yandi matora aho gutangura imigambi wa wemereye abanyagihugu ugutegura amatora ni ukurangura imigambi yemereye abanyagihugu nubwo aziko utangura kurabona ngo reka ndabe hariya ku mutumba kanaka hariho umuntu akirebutse tutari kumwe mu mugambwe tumwice hariya kanaka harimo ngo tutari kumwe ariko n'umuhinga muri ibi tumwice oya ko si gutegura amatora ko no kwica igihugu rero amatora ni guhindura inzego nuko uvuga amatora si iherezo ni uburyo bwo gutuma demokarasi ibandanya itsimbatara mu gihugu kandi abarundi cyangwa igihugu kanaka kikamenyera ko abayo gutatwagwa n'umuntu umwe cyangwa umuryango umwe cyangwa umugambo umwe itwagwa n'abarundi kuko babishoboye kandi abanyagihugu babicaguriye kubera babonye ubukerebutsi bafise ubushobozi bafise ko bashobora kugira icyo bamariye mu mibereho yabo ni uko iyo niyo demokarasi n'insiguro y'amatora niyo iwacu muri Afrika hari iki nuko amatora bwa mbere abanyepolitike kenshi n'abantu atabindi bakora atari ibyo ariko igihe mu bindi bihugu usanga abanyepolitike babizamo ku mugoroba bariko bamye bakora ibindi kandi kazi kababeshaho ugasanga rero ukubaho kw'abanyepolitike muri Afrika babizera mu bya politike muri iyo nzira ya politike nishaka ko bagira batungiramwo bashitseyo baciba bakongera baciba bakubaka amazu bakagura imiduga bakagira amahinguriro bakagira ibintu byinshi hanyuma bagacabaza rero bagira politiki yo kuzivyo munyagihugu avuze ati bijya bintu nibyo wibi bijya bintu nibyo wibi
turandanye yego
kugira rero izo nzo ngora ziri muri Afrika
yego bandanitse ku mirongo ya telefone dufise Didier uratwumva
yego ndagumva neza
ufise ikibazo bazo umutumire icyumviro shikiriza
icyumviro
yego
alo
ndabumva
ite
alo Didier
alo
yego ndabumva mushikirize icyumviro
nge ndi kapitanye nyine n'ibihugu dusubanye ndende mu Rwanda ariko kapitanye ndabona mu bundi bwo kugenda bagerageza mu demokarasi kuri aho abasare aha perezida ndawa abiye bari batakunze kuboneza babona bawo neza njemba no kwa demokarasi igenda itera imbere mu Burundi
turabashimiye ku cyumva cyanyu Didier John nawe nyine aratwakuye John watwumva
umva cyane
mwaramutse uri he
andi muri state ya Iowa
yego yego icyumviro ushikiriza ikibazo
jewe ni icyumviro n'ikibazo
yego
nashaka kubaza Frederick bamvuga inyumvira ko azi ari mu buhungiro ari kakora iki kugira ngo atahe aje guhangana na leta y'u Burundi mu matora kugira ngo nkumbura ibyo ari karavuga abanyagihugu bicagurira mu indongozi babona ko ibereye gutwara igihugu cy'u Burundi hanyuma ikigira kabiri nashaka kumubwira ubu aho u Burundi bugeze mu 72 62 93 ubu turi mu 2019 tuyimirije amatora mu 2020 ubu nta munyagi huka gifise umwanya wo kumviriza ba nye politike bari hanze kuko abari hanze nta mukambi numwe bariko barafasha igihugu cy'u Burundi nibitonde uri karakorera igihugu wagikorere n'abanyagihugu bariko barakorera igihugu mu bikorwa rusangi buruko wa gatandatu ugeze bahakorere hanyuma bari hanze nabo nibabona ko bikunze ko bataha bazobone kuzana imigambi ariko bakiri hanze je numva yuko ari umwanya bariko barata atamunyagihugu numwe yobaha amatwi ngo babumvirize kubera ko ubu aho bigeze jewe na jewe ari ndiko ndamwumviriza jewe ndi umwana muto kuri bo ariko ibyo nzi mu Burundi bya politike nibikorerwa mu Burundi ndabikwikiranira hagufi baba nabo bavuga inyumvira yaba na sinarete abo bose bakurikirana ibyo mu Burundi ndabikwikiranira hagufi ico nzi coco uri nyuma y'igihugu nta nitwi na rimwe ubufise mu Burundi rero no muhanura iyo ni impanuro narabe ingene yotahuka akende yerekana imigambi afise mu gihugu cy'u Burundi gutu munyagihugu niyumva ati uyo dutwara bamutore kuko narijya n'ubu izo dusanzwe tuzi umunyagihugu kugira ugihagwa n'umunyagihugu muri ya sandugu kandi n'ugiye gutora kabahasha kariko uwatoye agashya mu isanduku gutyo bagira guharura amanota bakayahereza uberewe gutora yatsindiye
murakoze turabashimiye yari jonari muri leta ya Ohio ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwishure Frederic
basha ndamwishura n'ukuri ibyavuga kandi nibyiwe nyene ni ndashigikira ndemera icyumviro cy'umuntu ariko nagira ndamubwire yuko jewe nahunze mwaka 2015 naricegera cy'umukuru mugambwe Sabanya Frodebu kandi umwaka ukurikira mwaka 2016 umugambwe Sabanya Frodebu urantora ko norongora umugambwe Sabanya Frodebu kandi ndi hanze bisigure ko abantu banyizigiye bari mu gihugu bariho abo ntora ngiye kwitoza bariho rero ikibazo aho yabwirizwa kumva ko kiri ni iyo migambwe myinshi nge nikorana jewe bishoboka ko nogenda guhangana nabo ntaza kwicisha abantu gutyo hovyo hovyo jewe noca nta kuko uyu munsi raba akaro ngira ngo nambe ko avuze ko abikurikirana naho ari umwana muto yumve ingene umugambwe SNL uraba umwanya umaze yumvirize ibyo amaze kugirira emama ufata amazirantoke gusiga ku ngoro y'umugambi kuyisambura emama kwica abantu bavuye mu nama y'izo nama kupfunga abantu y'iyo mu nama z'iyo mugambi gupfunga abantu abantu bavuye mu nama z'uwo mugambi none yumva jewe no tanka avugira he nabandi wumva ikwataho bari ko baravugira takataho bari ko barakorera erega namye mvugana n'icegera cy'umukuru mugambi mu gitondo arambwira ati aha dusa nabugaranywe twari twatangwe kuza turasohoka ariko uyu munsi urabona ko bariko barazitira bariko barugara tuba twavuganye ko tuza gukora umunsi ngo ndimukorera ngaha urumva n'ibimenyetso by'uko ntaho abantu bidegembya ngo bagire politike ku buryo bugaragara buboneka maze ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi iboneke igihe izobonekera jewe nta kibuza gutaha kandi abemera abantu inyumvira n'imigambi jewe nabashikiriza bariho ibyiyumviro byanje nta utabizi ibyo naranguye nkiri mu gihugu cy'u Burundi nta utabizi nicyo namugira ni ntiyihendaho ngo kubera ko turi hanze ngo atamajwi dufise oya kuko aha turi hanze ntitwari abanyepolitike gusa ni abantu twashika 500,000 by'abarundi bari hanze yumva rero muri icyo gihe ntibaze ngo n'abanyepolitike gusa hariho n'abarundi bashika 500,000 turi hanze kandi tugeze gusubira mu gihugu cy'iwacu rero arifate milenerwe nabo umwe cyangwa bari hanze bobo bavuga bati turiwe turi kumwe n'abanyepolitike ngaha hanze kandi ari mwabo twemera twahana amajwi bariho rero no mu gihugu hagati niko kuko nihabe gusa umwuka mwiza aricyo twasaba yarusha twicare tuganire hari umwuka mwiza ufatiye ku mategeko ufatiye ku mutekano ufatiye ku bya politike maze agende tutahe tuganire duhangane kandi azi neza ko uwo mugambi SNDFDD twawutsinda
murakoze tu banda nirize ku mirongo ya telefone ku mirongo wa telefone dufise Haizeye sinzi ko mvuze neza izina ryawe uratwumva
ndabumva
ego mwitwa
hello mwitwa bayize imana mike
ego ufise ikibazo ikimvu hello
ikibazo mfite nda kubaza uwo mutumira wanyu hello
ndabumva
ikibazo nda kubaza uwo mutumira wanyu
ego
nda kubaza ko mu Burundi numva habamo amoko urumva
ndabumva mubandanye
mu Burundi habamo ko abahutu akamo batutsi ese ingamba bafite ingamba zo kuzahuza Abarundi bakaba Abarundi bamwe cyangwa n'ubundi yamoka zaguma mu Burundi
murakoze
ikindi kibazo
yego
ikindi kibazo ndumva ngari kwiyamamaza kandi ngari hanze ese abanyagihugu banwiyumvamo koko n'umuntu uzaza akabagira akamaro cyangwa se n'ubundi ni umuntu uzaza n'ubundi akamya akabiyamo amacakubiri n'ibisanzwe nicyo kibazo nari mfite inyango mubaza ngo musubize
reka basubize mumusubize
Mike nagira ndakubwire ko amoko mu byukuri byatewe n'uko abantu baje gutwara igihugu baba abanyamahanga baba barundi basubira abanyamahanga ikibazo cy'amoko bagikoresheje nka kurya bakoresha urudandazwa amoko ntacavuze abahu abayirabure abari barebare abari bagufi abari ababyibushe abatavyibushe barashobora kubana kandi barabana kandi baravuka no mu rugo rumwe bameze uko none kirabuza ko babana ibiro bya moko iyo umuntu aje ku butegetsi atagira imigambi azavuga ati mwebwe turi kumwe ahanda akavuga ati mwebwe turi kumwe kugira ngo bamufashe agire ibyo atabagaza igihugu mgabo abiyo bakoma mashi kubera ko avuga bati araduha turabiwe harageze ko muri Afrika ubutegetsi bwumvikana ko batavuga ngo ubutegetsi nubwabanje kuko ubutegetsi nubwa abene gihugu abari muri ico gihugu nibo bene ubutegetsi hanyuma abo bantu bawe nabo baje mu bandi kubera kuvuga uti jemba mu bwoko kanaka ntuzutegeka kubera kuri mu bwoko kanaka utegeka kubera ko uri muri ico gihugu kandi utegekera bose kuko arabanyagihugu tutegekera bamwe ngo nuko mudasangiye ubwoko abandi ngo tumusangiye ubwoko oya nico gituma ivyo twebwe twari twakoze n'ukuri masezerano ya Arusha kugira ngo dutuze icyo cyumviro cy'ubwoko tuvuga tuti ego mu ntango nibaze barasangira ubwo butegetsi mugabo turazi ingene barushanya amajwi ariko babimenyere abana bige bamenyerane abanyagihugu bamenyerane hubakwe abagwata abantu bamenyerane muri ibyo bigwati ku buryo ikibazo cy'amoko kizimangana baravye bisubirizwe nuko abantu bagiranira akamaro uvuga uti nahari umuhutu ntacamariye gusumba uwo mututsi bavuge bati uyu naho ni mwene wacu kubera ko aramfitiye akamaro ibyo bintu by'amoko bizimangane tubiheze
naho kuri icyo kibazo cya kabiri ababajije ko ngo kubera muri hanze ngo abanyagihugu bakwiyumvamwo
none sinakubariye ko nari natowe ndi ngahanze ni kuvuga erega yo mu mugambwe ni gice cy'abanyagihugu muri icyo gice cy'abanyagihugu bo mu mugambwe bari bavuze bati uyu muntu turabona ko akwiye kuturongora naye byo bundi ntari hanze ndi hanze twaragize andi matora kandi aronse amajwi atari make akakungana n'uwarahari no kuvuga iyo mba mu gihugu hagati nari kutogwa nta kibazo
yego
yero nituma ndababwira nti ibyo byuko abantu banyiyumvamwo ibyo none umugambwe CNDF twapfiki niko bavuga bati ya muntu aba bitera ingorane reka tumutuze hakiri kare
yego reka dufise kandi Joseph ku murongo wa telefone Joseph uri he ikibazo intererano
amahoro Fideli ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego
bantu namukize umutumire
arabumva
tutubazo de tubiri two kumubaza
yego munyarutse
akabazo ka mbere ese burya bacu umugani ngo umwami ntiyica hica rubanda ufatiye kuri ibyo bavuga by'abantu bagenda bicana mu Burundi ese ntihaba ari abantu bamwe bashaka kwambika icyasha perezida kugira ngo bamutobere bavuge ko yaba yarayoboye nabi. Akabazo ka kabiri, ese afatiye ku ngoma zakahize guturuka leta kuva ku bwigenge bw'u Burundi kugeza kuri leta ya Pierre Nkurunziza, ni iyihe leta abona yaba yarakoze ibyiza kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu?
Murakoze, reka bishure.
Ibibazo bibiri ambajije ati burya ntihica umwami hica rubandi wacu ntihica umwami hica abasavyi. Nambari vyo abo bantu bashobora kuba biyobya ngo batukishe Nkurunziza. Nkurunziza nawe n'umukuru w'igihugu afishe ububasha budasanzwe bwo guhana abo bantu bariko baramucafuza mu kwica abandi, kuko tutarumva na rimwe hahanwe imbonerakure yimwe rigenza nabi yica abandi mu gihugu hagati. Hari abantu benshi tubuzi bisha abandi mugabo ho kuhanwa wabwiye kurega uwo yishe kenshi ari wacaja munyororo. Urumva ibyo n'ibintu bizwi, niyo ashaka no mutororokaniriza ibyo mfise neza nkazobironka akabimenya. Rero namba abona bamwononera nawe naze mu gacerere aze arahana abo bantu bose bari kuba bari kubaramutobera. Icyo ni kimwe. Ikindi ati muri iyi myaka kuva mu ntwaro we wabonye iyo wabonye isumbi zindi ni jewe iyo nemanga ndavye nari muto ariko nkaraba ibyo bakoze intwaro yabagaza ndemera ko bagaza yagize ibitari bibi kubera igihe ciwe yaraje asubira intwaro ya micombero. Intwaro ya micombero asa ni itagira neza yija ariko we yaraje amahera arayakusanga mu gihugu arayakoresha ararondera n'ayandi arubaka amahinguriro arubaka amabarabara arateza imbere abantu arubaka uburyamo bw'abakozi ba leta. By'ukuri abanyagihugu barabona ko harimo baraja mu iterambere nyaryo. Ikibazo niranga atashoboye gutorera umuti kuko ndabibwira abo duhura ni ikibazo cyo kumvikanisha abahutu n'abatutsi, kandi yabikora kiriya gihe ari wabikoze byari kugira icyo bimaze kandi byari kurama kuko yari afite ubushobozi budasanzwe, yari afite ubutegetsi nyabutegetsi kandi yarazi na bukoresha yabukoresha no muri icyo kiri no muri icyo gisata. Uyu munsi ni twari kugira izi ngorane abaruri turiko turajamo.
Yego, murakoze. Samuel uratwumva?
Ndabumva.
Ubise kibazo icyumviro nyarutse?
Murakoze.
Yego, ushikirize icyumviro cyawe cyangwa ikibazo ufise ubaze nyarutsa. Alo Samuel? Samuel ni turamutakaje ku murongo wa telefone. Tuvise Poncien uratwumva?
Ndabumva.
Ego, ufise kibazo ubaza umutumire icyumviro ushikirize unyarutse?
Icyo mbo ni igitekerezo natanga.
Ego.
Bo nabanza nkashimira mu majambo nyine nkababwira ni uko barimo babikora neza bategura amatora yo muri 2020. Alo, muranyumva?
Ndabumva.
Bakomeze bashyiremo ishyaka, wenda nk'uko nabonye yavuze ngo ntabwo bazongera kujyamo, bakomeze bagerageze babikore neza, babikore mu nzira abanyagihugu bashaka, niyo byiza nk'icyumviro nashaka kubaha.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Radio Jibu ya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu ku munsi wa kabiri w'indwi kuvyo amaze kurangura mu myaka ine mu kiringo cy'imyaka itanu yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu Burundi. Tugarutse kuri iryo jambo ryiwe mutumire, yavuze ko intambwe igihugu kimaze gushika ko zishimishije, akaba avuga ko ngo bibandanije gutyo mu myaka itatu iri imbere ngo u Burundi bushobora kutazoba bugikeneye imfashanyo zivuye mu mahanga ngo buzoba bwiba ko ijana ku ijana muhavuga kwi
yavuze muri iyo jambo yuko ngo ubutwiba ko bibice 85% ku ijana ariko nibutse ko imbere y'umwaka 2015 Burundi bwazera inze ku bice 52% ku ijana no kuvuga rero ingene twavuye ku bice 48% tukagenda ku bice 85% ko bahabaye iki mu Burundi mu byukuri nta bintu bijanye n'imibereho y'abanyagihugu bijanye n'ubutunzi bw'abanyagihugu twovuga ngo bwariyongereye kuko turazi ko abanyagihugu batunzwe n'uburimi n'uburimye uyu munsi naho aya matongo akaba yaje none abanyagihugu bunguruje gute ubutunzi bwabo ku buryo yovuga ko tugeze aho ngo ku buryo imyaka itatu ko bato udushobora kwibeshaho ibice 100% uravye mu gihugu hagati wewe uri umunyamakuru udubwire ikiganiro ubaze imibereho y'abanyagihugu uyu munsi ikintu barangwa n'ibintu bitatu umutekano muke twawuvuze inzara n'ubumenyi buke mu mashuri ibyo urabyumva ninge na abanyeshuri babazwa n'amanyeshuri n'amanota rero barafatira 19% urumva bisigura ko nta kirimo kiragenda mu gihugu cy'u Burundi none iyo ntambwe avuga tutayiteye mu by'ubwenge tutayiteye mu by'ubutunzi tutayiteye mu by'ubutemotekano ndani twateye ntambwe amajahiri ahavuga ngo tuzaba twigenga ngo twikuka ijana ku ijana mu by'ubutunzi byo byagenze gute mu by'ukuri cyo bituma avuga nti izo ni imvugo nako na mu ntango navuze nti ni imvugo za propaganda ni kubera ko twimirije amatora ariko ahanini tuwaruka mu biharuro no kwerekana neza yuko ibyo bintu ariko aravuga bitari byo
yego
abanyagihugu bagira bicwe n'inzara
yonge
babuze abo bakira nayo bamira malaria irimo irica abantu kubera ko bafise imibirigo yagoya kuko malaria yinyegeje mu gitigu iyo umubirigo yagogo yagoye cyayerekana cyo gutuma malaria umunsi iriko iri muri mu gihugu yumvikana bose bati bavuga ko ibice 50% bigwaye malaria abanyagihugu barimo baragoyagoya
ego
byabwirizwa kumutera ikibazo ufite abanyagihugu bagoyagoya ne iryo terambere ryoshoboka guti kumbona zari nguvu z'igihugu
e mu guheraheza dusiganje akanya gato yongeye ashimira abatahunze igihugu ngo bafashije kwakira bari bahunze igihugu bagarutse mu gihugu kaba yaboneyeho akaryo ko gutera kamo abari hanze y'igihugu ngo gutahuka gufasha abandi mu gihugu ngo kubaka igihugu ho muhavugi
naho ndabivuga mu mici ibiri hariho abahunze y'abanyepolitike nabo abatashe no guharurira ku rukuntoke umwe ni nako undi ni naka yari umugore n'umugabo undi ni umunyepolitike yatashe hari n'abandi bagira bataye batanumva ntarumva ko batashe hariho n'umucugira kabiri n'abanyagihugu bari muri Tanzania muhora mwumva yuko hariho abantu bagenda mu makambi bakiyandikisha gutari ari imbonera kure kugira ngo bace bako kabandi bavuri bitwa ngo bariko barataha mugaba batashe batari muri abo ntiba bashitse Burundi baratotezwa bakarondera gusubira mu makambi baramaze guti numero zabo bari basanzwe baronkira kwimfashanyo ubyo nivyo bihari none abantu bariko barataha bari hehe sibyo
nikihe cyanyuma turasigaranya kanya gato umushikiriza mutashoboye kuronka kanya ko kushikiriza imbere yuko turangiza mu kanya gato
je ucanshikiriza nuko igihe abarundi turimwo nigihe mu bisanzwe tudasanzwe nigihe kidasanzwe mugabo tutabwirizwa kwihebura kuko ejo buzoca ibi abi bintu turiko turacamwo nibaza ko byo tubera inyigisho tugategera yuko ingorane siza abahutu siza abatutsi ingorane n'izintwarombi
murakoze turabashimiye yari umutumire wacu Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kubicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2021 mu Burundi akaba baba mu gihugu cy'u Bubiligi muri iki gihe turako turavuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkuruziza yashikirije aba Rundi n'amahanga ku munsi wa kabiri w'indwi aho yavuze ibye amaze kurangura mu kiringo cy'imyaka 4 mu kiringo cy'imyaka 5 yatanguye mu mwaka w'2015 ayobora u Burundi turashimiye abaduhamagaye bose bakabaza ibibazo bagashikiza ivyimvira bakurikiranye ikiganiro bose tubashimiye kwa mwaduteza amatwi mu wandanye mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.